aho urukundo rw'Imana guzuye mu mitima, ibintu byose bimeze neza. Imibabaro yose yavuye kucaha iba yavuyeho, kuko urukundo rwa Yesu ruba rwayikijije. Oh, mbega ukuntu ndi umuhigwe, byose byarahanaguwe muri we. Nta kindi kintu ngikeneye, nta kindi kirenge icyo ngikeneye uretse kwinjira cyane mu ibahari y'urwo rukundo. Aho urukundo rw'Imana guzuye imitima, kwikunda birahagarara. Kuko ahari ukwikunda, urukundo narwo rurahagarara, ntiruba rukigaragara. Ariko tumwihaye rwose, urukundo rucya rusesekara muri twebwe, kandi tukaguma tugaca tubaho tutagira karohe gushikaho ishusho ya wa mwagazi w'intama igaragara muri twebwe. Ahari urukundo rw'Imana rwuzuye mu mitima, amahoro n'umunezero bica bigaragara. Umuntu ntasubira kuvuga nabi cyangwa bibi, kuko urukundo rwa Yesu rutugira bato. Akeneye kwigaragaza rwose muri twebwe, gushikaho dusa nawe rwose. Oh, mbega intumbero nziza! Turindiriye igitsibo, kandi nacyo tuzogishikira kubw'urukundo rwa Yesu. Mbega ukuntu n'umuhirwe! Urukundo ruhoraho rw'Imana rugaragara muri Yesu. Oh, mbega igitangaza cy'ubuntu! Urwo rukundo rwasesekaye muri jewe. Oh Yesu, nusubire watse umuriro w'urukundo rwawe, kugira ngo umwe wese ashobore kumenya ko ari mwemu wawe ari kuri twebwe. Bendata bakundwa na bashiki bacu mu mwami, kubw'uyu munsi wo kwicisha bugufi imbere y'Imana no kuyegera, turi kumwe na Mwenda Frank. Turabaramukije mwese, turabaramukije abaje hano n'abari ku murongo ngurukana bumenyi ku isi yose, mu izina ry'agaciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami ashimwe kubona dushobora kandi gukoranira hamwe mu izina rya Yesu atakitubujije amahoro. Twaje hano kugira ngo dushobore kwibonera kandi umwami wacu, kandi dushobore kwitega ukuza kwiwe kugiye gushika vuba. Umwami atugirire ubuntu, kandi azo tujyane twese azo garukira mu bwiza bwiwe. Ameza y'umwami ari kubifungurwa byinshi. Ntidushobora gushimira umwami uko bikwiye, kubona ashoboye kutwemerera kandi kumva ubutumwa buhumetswe na mwemu, biciye ku muntu yahamagawe kubikora. Kuruno wiyinga wa Pasika, dushaka kwibuka dufite amashimwe muri twebwe igikorwa gikomeye cyane cy'ubucunguzi cyashikijwe i Golgota haheze imyaka ibihumbi bibiri. Rero nk'ijambo ry'intangamarara nashaka gusoma igice cyose cya Isaya 53. Isaya 53 igice cyose. Ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko kuhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse. Ntiyari afise ishusho nziza cyangwa ikundiro, kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza. Yarakengerwa, agahurwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yari azi ntimba icyo ari cyo, yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntacyo twamwibajije ko. Nukuri nizacu ntimba yishize ko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumita ibi byacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi mishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twari twarazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeye kugabitanya kwacu twese. Murongo w'indwi. Yaracuranguzwa yamara karendeka, ntiyakura ku munwa, nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa. Ngo munani yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa mu bumurungano rwiwe, ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe. Ngo wicenda bageze kwa hambwa hamwe n'abanyavyaha, asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe, n'ahataka ibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe. Yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, azotanga ubugingo bwiwe ko ikimazi cyo gukuraho ibyaha, azobona uruvyaro rwiwe, azoramba ivyuhoraho agomba bizoshitwa neza no kuboko kwiwe. Murongo wa 11. Abonye biva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza, mushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya, kandi azokwishira ku kugabitanya kwabo. Nicyo gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye, kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza ku gupfa, agaharuranwa n'abanyabicumuro, yamara ubwiwe yishize ku icyaha cya benshi, kandi asabira abanyabicumuro. Bihuye n'isezerano ryiwe, Yesu yaranesheje urupfu kuzimu nimva. Yaduhaye ubucunguzi buhoraho mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri. Yatugize bazima ku bwamwe mu wiwe. Turashobora gusoma ivyo mu Baroma igice cy'umunani umurongo wa 11. Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 11. Ariko bisanzwe mwemu wiyazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri twebwe. Yazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwamwe muwayo aba muri mwebwe. Kushikano rino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana icyo mu mwami wacu akaduha twese kubw'ubuntu zino nkomezi z'ukuzuka zitugira abazima. Tuhaguruke dusenge. Data twese mwizigirwa, turagushimiye ivuye mu mitima kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera. Kuno wiyinga wa Pasika ntidushobora kwibagira ivyiza vyose wadukoreye. Warababariye amakosa yacu yose kandi waradukijije ubumuga bwacu bwose. Warabohoye ubuzima bwacu bukura mu iborero maze utwambika ubuntu n'imbabazi nk'igitsibo. Warakoze kubona waraje ku isi kugira ngo usangangure ibikorwa bya wa mugwanizi. Warakoze kubona waratwemereye tukaba abanyabyaha bababariwe kandi tugashobora kuba inyegu yawe kuva isi itararemwa. Mana ushoboye byose, ukuzuka kwacu nako kuri hafi. Nuhe umwe wese muri twebwe duhe twese ubwo bushobozi bwo kuzuka butugira abazima. Ewe Mana turanezerewe kandi turagushimiye kubona warabiduteguriye, kubona waruteguriye umubiri wo kuzuka kugira ngo tuzoshobore kubana nawe mu bihe bidashira. Mwami, nuduhezagire uyu munsi mu buryo budasanzwe. Nuhezagire bimwe bidasanzwe umushumba wo kwizigirwa kandi umuhe mu busaza bwiwe imigabane ibiri y'inkomezi n'ubuntu, kandi uhezagire iminwa yiwe igihe aza kutubwira ubutumwa. Nudufashe kugira ngo twese turabe kuri wewe gusa, kuko ni watanguje ukwizera kwacu kandi ni wewe uzogusozera. Mwemu wawe yera aze kuri twebwe twese uyu munsi, niko dusenze tuvuga twese mu izina ry'igiciro, izina ryera rya Yesu. Amen. Bene data na bashiki bacu bakundwa mu mwami, ndabaramukije mwese bivuye ku mutima kuri uwiyinga wa Zurich. Turabashimiye kandi kubw'imigisha mwatwifurije n'ishengero ryose kuri uyu wiyinga wa Zurich. Kandi turashimira Imana kubwa bene data, bene data bakorera Imana, mwenda data Baumgartner, mwenda data Schiller, mwenda data Keller. Mu ijambo ry'intangamarara twamaze kumva ibyankenerwa mu byo tubwirizwa kwiga ko uyu munsi hano turavuga iby'ubucunguzi bwashikijwe ku musaraba I Golgota hano turavuga kukuntu umwami wacu n'umucunguzi wacu yaje kuri twebwe akambara umubiri kandi akishira ko amakosa n'ivyaha vyacu vyose kandi nkuko vyanditswe ngo igihano kitronkesha amahoro igihano civyo twakoze vyose caguye kuri we cashizwe kuri we kugira ngo dushobore kuronka amahoro kandi kubw'imishagu yiwe twararonse gukira ingwara Yesaya 53 ni gice ciza rwose muri Bibiliya yose kandi turashimira umwami wacu suko gusa vyanditswe ariko kandi vyacitse ukuri kw'Imana ku musaraba I Golgota ego bene data nabashiki bacu dusigaje ikintu kimwe tubwirizwa gukora ico nacho nugushima kandi tukemera mu kwizera ivyo yaduhaye vyose imbabazi ukwiyuza n'Imana ubuntu agakiza ivyo yaduhaye vyose ivyo yaduhereye vyose mu mucunguzi wacu dushobore kwibonera mu buzima bwacu ivyo umwami yakoze ku bwacu ku musaraba ivyo yakoze ku musaraba yabikoze ku bwawe ku bwanje kwariho waruri kwariho nanje narindi kuko niko vyanditswe ngo yishizeho yishize ko amakosa yacu n'ivyaha byacu twebwe twese eraba kino kintu kivugwa hano mu ntango ya igice cya 53 cya Yesaya ngo ninde yemeye inkuru zacu ninde yemeye ubutumwa twavuze aha ni ibintu bihagaze atari gupfa gusoma gusa atari gupfa kubivuga ko ubutumwa ariko ikibazo gikomeye ni iki gikurikira ngo ninde kabaza ninde mu mahanga yose mu ndimi zose twebwe twizera ubutumwa bwavuye ku Mana imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo mbega twarabwakiriye kandi twongera turabwemera n'imitima yacu yose mbega twarizeye rwose ubutumwa buvugwa ku vyabaye I Golgota kandi mbega twaremeye ku bw'ubuntu ko bigira ico bikoze mu buzima bwacu ego turashimira cyane umwami uno munsi turaza kuraba muri make inzira y'umukiza wacu inzira yajanye umukiza wacu ukuntu yaciye Getsemane kugira ngo ashobore gushika I Golgota Getsemane yaravuze ati ukugomba kwanje nikuba ariko gukoreka ariko kugomba kwawe gukoreke hanyuma atagenda yikoreye agakengegwe kose gusuzugwa kose yari yikoreye vyose kwakeneye kumenya neza na neza ivyamushikiye ku nzira y'umusaraba nibasome ibice bitatu vya nyuma muri ziya njiri uko ari zine. Muri ico gihe amosozi y'amashimwe aca akoroka kubw'ivyo umwami wacu yakoze kubwacu kubw'ubuntu. Urero turasoma yindi mirongo mu Bibiliya. Dusomere mwenda tabok. Reka dusome muri Yohana gatatu umurongo wa 16. Yohana gatatu umurongo wa 16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Benda turabashiki bacu turashobora kuvuga kuvira urukundo, ariko Imana yagaragaje urukundo rwayo mu gucungura kubw'ubuntu ivyaremwe vyari vyarazimiye kandi natwe twarimwo mu kubakura mu gukura ivyaremwe abaremwe mu kugwa maze itugira abana b'Imana kubw'ubuntu. Twarahawe gucika abana b'Imana, twarahawe gucika abana, turabahungu n'abakobwa b'Imana. Ndabasavye ibi bintu mubifate nkama, Imana yaradukunze cyane cyane, wewe na jewe yarakunze abari mu isi kubyo yatanze kubwacu umwana wayo w'ikinege agasesa amaraso yiwe. Benda turabashiki bacu, amaraso yabanje guseseka ku isi ku butaka, ariko umwami yaciye yinjira aheraho mu ijuru ajanye amaraso yiwe bwite kugira ngo ashobore kuyatangira ahera cyane ku isanduku y'isezerano, ashobore kujyanayo amaraso yo kutuvugira. Ese ukuntu twabwirizwa gushima. Ndabasavye mwizere ko Imana yadukunze cyane, muvyizere kandi turabimushimiye. Ijambo ryasomwe numwe mu mirongo yo muri Bibiliya yankenegwa cyane, novuga mirongo wankenerwa cyane dufise mu isezerano rishasha. Tubandanye dusome, reka dusome mu Bikorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa 19. Bikorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa 19. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura ko ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Imana yacu ishimwe. Imana yari ngaha ku isi muri Kristo kandi yarashikije igikorwa cy'ubucunguzi, kandi turashobora kuvuga iby'ukwiyuzuza n'Imana, tugashobora kuvuga iby'ubucunguzi. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bwuzuye bushitse, agakiza gashitse, ubucunguzi bushitse mu mwe mu bugingo no mu mubiri. Ego umwami wacu abishimigwe. Imirongo uko ari ibiri irahuye na Yesaya 53. Mwami wacu ashimwe kandi ashigwe hejuru. Tubandanye dusome. Reka dusome Abikorinto igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri. Ure dusome umurongo wa mirongo ibiri. Abikorinto bakabika igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri. Nicyo gituma turi intumwa mu gishingo cya Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo cya Kristo mwuzure n'Imana. Amen. Uno munsi kandi ni itegeko Imana yatanze, niko Imana yabitegetse, igikorwa Imana yadutumye mu butumwa. Nituvuge gusa iby'iherezo ry'ibihe, nituvuge ubutumwa Imana yarungitse gusa, ahubwo kandi dushimangire ku bucunguzi bwashikijwe. Kubw'ibyo rero turashimira Imana kubona dushobora kuvuga ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana atacyo dusize, kandi tugashiramo ibintu byose bitabwirizwa kuburamwo. Ukwihana, imbabazi, guhindurwa basha, kuvuka ubwa kabiri, kuzuzwa mwemu yera, turashobora kubishyiramo byose mu butumwa bwiza tuvuga, kandi tugashobora kubaho tukibonera ibyo bintu mu buzima bwacu kubw'ubuntu. Umwami wacu ashimwe. Tubandanye dusome. Reka dusome Abaroma igice cy'umunani umurongo wa mirongo ibiri na kabiri. Abaroma umunani mirongo ibiri na kabiri. Kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe, bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. Umwami wacu abishimigwe. Ibyaremwe byose birarindiriye gusubizwa nk'uko byari biri mu ntango, ku itanguriro, nk'uko byari bimeze mbere yuko habaho kurwa. Aho intambwe n'umwagazi w'intama bizoshobora kurishiriza hamwe, aho atazosubira kubaho ikibi ku isi, kandi turazi yuko vyegereje, ko igihe kiri hafi, igihe kiregereje cyane, kandi ko ivyaremwe byose birindiriye. Na twebwe ubwacu turarindiriye gukurwa mu bishira, dushigwe mu bitabora. Tubandanye dusome. Dusome Abaroma umunani umurongo wa mirongo ibiri na gatatu. Kandi si icyo gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana. Niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Amen. Ese ukuntu ijambo ry'Imana ryatweretse neza umugambi w'agakiza. Si vyaremwe gusa, ariko kandi n'abizera bose barindiriye gukurwa muri no mibiri ibora. Kandi ivyo bizoba aho umwami wacu Yesu Kristo azogarukira. Uko kugaruka turakwiteze tudakekeranya ko gushobora gushika umwanya uwo ari wo wose. Kandi nk'uko mwemu wa Kristo aba muri twebwe, imibiri yacu, ubushobozi bw'Imana buzogira mizima imibiri yacu ipfa nkuko umucunguzi wacu yaje ayambaye umubiri upfa kandi uwo mubiri upfa ukaba warambaye ukudapfa maze umwami wacu akaba arashoboye kuvuga ati nari narapfuye ariko ubundi muzima ibihe bidashira natwe twahawe ubugingo budashira kandi tuzobaho ibihe bidashira umwami wacu ashimwe kubw'ubucunguzi bwashikijwe tubananye dusome reka dusome mu Filipi igice cya kabiri abi Filipi igice cya kabiri umurongo w'8 kandi yabonetse afite ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba abi Filipi igice cya kabiri umurongo w'8 niko byagenze umwami wacu umukiza wacu yaraciye bugufi arumvira twese turazi ibyashikiye Adamu ntiyaracumva ijwi ry'Imana yumvira ijwi rya Eva ariko Eva nawe yari yamaze kumvira ijwi rya wa mwansi hanyuma haca haza ukutizera ukutumvira n'ukugwa umucunguzi wacu yaraciye bugufi arumvira arashitsa no ku rupfu urupfu wo ku musaraba kandi ukumvira kwiwe kwaciye natwe kudushikako twebwe abacunguwe kwaraje kuri twebwe kuko ivyari mu mucunguzi bitegerezwa kandi bizoba mu bacunguwe niko vyanditswe bivugwa ku mwami wacu ngo ngiye kwa data ari weso ku mana yanje ariyo mana yanyu Yohana 20:17 urya mwemuyera nyene yaje kuri Maria maze azana urubuto maze umwana w'Imana aravuka niwe mwemuyera nyene aza kuri twebwe maze akarema muri twebwe ubugingo bushasha buva ku mana turashimira Imana cyane bivuye ku mutima kubwivyo tubandanye dusome Abanyefeso igice cya mbere umurongo w'indwi Abanyefeso igice cya mbere umurongo w'indwi muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri amen atari ngo tuzohabwa ariko ngo muri we twahawe atari tuzohabwa ariko twa guhera ubu duvise uguharigwa ivyaha kwiyuza n'Imana n'agakiza gashitse turabifise mena turabashiki bacu ni mu nkundire ndabivuge guhera muri kano kanya ukuzuka kwiwe nico kitwemeza ko natwe tuzozuka twabambanywe nawe twapfanye nawe biciye mu mubatizo nk'uko bivugwa mu Baroma 6 kandi twahambanywe nawe mu rupfu rwiwe kugira ngo dushobore kugendana ubugingo bushasha tugendana nawe mu bugingo bushasha ivyo ni ibintu n'ukuri kw'Imana kwagaragaye mu buzima bwacu umwami wacu abishimigwe hano dushimangire kuri kino kintu ngo muri we twahawe atari ngo tuzohabwa ariko muri we dufise ubucunguzi twahawe ubucunguzi guharibwa ivyaha amaraso yarasesetse kandi ivyo Imana yari ifise byose yarabiduhaye kubw'ubuntu muri Yesu Kristo. Izina ryiwe lishimwe. Tubandanye dusome. Leka dusome muri Mariko 16 umurongo wa 6. Mariko 16 umurongo wa 6. Arababwira ati ntacyo mwumirwa. Ndazi yuko murondera Yesu munyanazareti umwe yabambwa none yazutse ntari hano. Heraba aho bari bamushize. Heraba aho bari bamushize. Amashimwe abe ay'umwami wacu. Ubu rero tugeze kwizuka ry'umwami wacu n'umucunguzi wacu mukundwa. Nakiri hano imva iragaragara yarazutse ni muzima. Umwami wacu ashimwe nkuko byari byaravuzwe kandi bigashimangirwa n'umwami wacu ngo ku munsi ugira gatatu kandi ivyo byose byabaye nkuko ivyanditswe byari byavuze. Buri jambo ry'Imana ryose ryarashikijwe kubirabana n'umunsi yabambwa mu masaha 28 harashoboye gushika ubuvugishwa 24 bwo mu isezerano rya kera. Ubuvugishwa 24 nibwo bwashoboye gushika. Byose vyageze nkuko Imana yari yarabivuze iciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera ryose. Umwami wacu yarazutse ni muzima. Haleluya. Tubandanye dusome Abaheburayo igice c'icumi umurongo wa 12. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe cy'ivyaha cinava avyagira iburyo bw'Imana. Amashimwe abaye umwami wacu. Buri mwaka muherezi mukuru yabwirizwa kwinjira ahera cyane ajanye amaraso y'imyaga z'intama. Ariko umucunguzi wacu yinjiye rimwe risa ajanye amaraso yiwe y'igiciro kandi yera ajanye ahera cyane ahari isanduku y'isezerano ahari isanduku y'isezerano n'igicaniro cy'imibavu ajanye ubucunguzi buhoraho. Ndabasabye bintu mubifate nk'ama bendatara basiki bacu. Nimureke ugukekeranya ngo gufate icicaro muri mwebwe. Nimureke ukutizera ngo gufate icicaro muri mwebwe. Ariko mwizere burundu ko umwami wacu yinjiye vyukuri aheraho mwijuru kandi ko yashikije ubucunguzi buhoraho kubwanyu kubwanje. Ubucunguzi buhoraho. Umwami wacu ashimwe. Nimuvyemere mu kwizera. Amen. Tubandanye dusome Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 13. Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 13. Aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge vyiwe. Umwami wacu ashimwe. Ararindiriye we nkuwaneshereje i Golgota kushikaho abansi biwe yamaze kunesha bazocika indava munsi y'ibirenge vyiwe. Kandi turazi twese yuko twegereje cyane twegereje cyane rwose ukugaruka k'umwami wacu kandi turazi twese yuko umwami azosoza igikorwa kiwe cy'ubucunguzi ari kumwe nabiwe kandi avansi bose yanesheje bazocika indava yo munsi birenge vyiwe kandi tuzoganzanya na Kristo umwami wacu umucunguzi wacu akaba n'umwami wacu dushimire umwami mbega hariho uwundi murongo wa bibiliya tubwiza gusoma reka dusome abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 14 kuko ikimazi kimwe aricyo yatunganishije rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira amen bendata n'abasiki bacu uyu n'umurongo wo muri bibiliya ukomeye cyane rwose ubwa mbere twumvise yuko umwami wacu yashikije ubucunguzi buhoraho ubu rero ngira nsabe mwenda tabo asubire asome umurongo kandi tusome abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 14 kuko ikimazi kimwe aricyo yatunganishirize rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira naho mu kidagi basobanuye bavuga ngo kuko biciye ku kimazi cyatanzwe rimwe abemera kwezwa yabashikije ku ntumbero gushitsa ibihe bidashira abemera kwezwa rero yabashikije ku ntumbero gushitsa ibihe bidashira barashitse ku ntumbero umwami wacu ashimwe umucunguzi wacu yaritanze wese kandi akeneye ko natwe tumwiyegurira burundu kandi dushobore kuzosangwa turi muri we mu ijambo ryiwe mu kugomba kwiwe kandi dushobore kwezwa kuko isezerano lihabwa abemera kwezwa abo nibo bazoshika ku ntumbero nta muntu n'umwe azoshikira intumbero tuko tugenda tuganako aciye mu nzira ziwe bwite ariko abazoyishikako nabo bemera bakezwa biciye mu ijambo ry'ukuri none tuzokwezwa ryari twezwa ryari twezwa iyo twakiriye muri twebwe amasezerano yo mu ijambo tukayakira nk'ibintu bizima bivuye ku Mana tukizera n'imitima yacu yose kandi gucyo rero tukaza tugira umugabane kuvyo Imana ikirakora muri kino gihe uko niko dushobora kwezwa rimwe risa mu kugomba kw'Imana no mu ijambo ry'Imana kandi tugashobora gushikira intumbero turiko turaganako kandi ndavyizera kuko vyanditswe ngo umugeni wiwe yiteguye ndavyizera kubera ko handitswe ngo umwami azogaruka kandi abasinziririye muri Kristo bazozuka natwe duhindurwe duce tuzamugwa twese hamwe mu bwiza bwo mwijuru ivyo tubona ko bisa naho bidashoboka Imana yaravyoroheje yaratumye bishoboka kandi turavyizera kandi tuzovyibonera amaso muyandi tubandanye dusome reka dusome mu vyahishuriwe Yohana 11 umurongo wa 15 vyahishuriwe Yohana 11 umurongo wa 15 mumarayika w'indwi avuza inzamba mu ijuru hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe kandi azohora hangamye ibihe bitazoshira azora hangamye ibihe bitazoshira. Amashimwe abaye umwami wacu. Bendata n'abasiki bacu. Twebwe abamenye kandi tugashobora kuvuga mu kwizera. Twebwe abemeye ubukozi bwa mwete bwa namu. Turashobora kuvuga mu kwizera tukavuga tuti yari uvugishwa n'Imana yasezeranywe yabwirizwa kuza imbere yuko wa munsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'Uhoraho ushika kugira ngo ashobore kugarura imitima y'abana b'Imana ku kwizera kwa ba data. Ivyo turavyizera n'imitima yacu yose. Ariko we yarashimangiye cyane ku murongo muri Bibiliya, umurongo akenshi cyane yarawushimangiye ku murongo mu byajoro n'igice cy'icumi. Kandi mu byajoro n'igice cy'icumi hariho isezerano ko igihe umumarayika agirindwi azovuza inzamba ko ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe rishikijwe. Hano rero twasomye ko umwami wacu azoshira azocatanguza inganji yiwe. Rero abansi biwe bose bazoba bashyizwe mu sindava y'ibirenge vyiwe. Benatarabashiki bacu, Mwenata Branham yabaye intumwa ya nyuma y'ishengero kandi yatuzaniye ubutumwa bwa nyuma kugira ngo busubize ibintu byose mu buryo, kugira ngo ibintu byose bigaruke mu buryo. Kandi ivyo biriko biraba imbere y'amaso yacu. Umwami nabishimigwe. Ivyo biriko biraba mwisi yose mubagize ishengero umugeni boss. Ariko ni mwibaze mu byajuru hani cyo cy'icumi isezerano rivuga ngo mu minsi y'umumarayika girindwi ahazobagira vuza inzamba. Batandatu bari bamaze gushitsa amateka ku isi biciye mu kuvuza inzamba ku isi. Ubu rero turashitse ku gice cya 11 cy'ibyajuru Yohana, ahanditswe ko urusengero ruzopimwa hakavugwa ivyibango ry'ubukozi rya vyabona bibiri. Abo nabo bakabazokora imyaka 3 n'igice kandi vya 144 bigashigwa ku kimenyetso mu miryango 12 ya Israeli. Reka ndabibabwire uno munsi. Zanzavya zuburake nizasukwa maze amateka yose agashitswa ku isi yose kandi bigashobora gushitsa ibibwirizwa gushika inyuma y'izamugwa. Muri cyo gihe rero hazoshika ijambo livuga yuko umwami wacu azinjira munganji yiwe. Ntazosura kuvuga ivya satani. Ntacyo umuntu azosura kumva kivugwa kuri satani. Azoteregwa hari kuzimu, afungirwe imyaka igihumbi kandi hake hugagwa. Nta uzosura kumva havugwa ivya satani, nta uzosura kumubona. Ariko umwami wacu mukundwa niwe azoganza. Reka dusome kandi umurongo wa 17. Vyajoro hana 11 umurongo wa 17. Bati turagushimiye mwami ushobora byose uriho kandi wamyeho kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima. Haleluya. Turazi twese yuko umwami wacu azogaruka nk'umukwe kugira ngo ajane umugeni wiwe mu mazimano y'ubukwe. Ariko inyuma y'imyaka indwi iyo nganji ikitangura. Ubu rero natwe turashobora kuvuga ko tuzoba turimwo. Mwami turagushimiye kuko uzotangura inganji yawe. Turagushimiye kuko umwansi atazoba kiganza ahana hariya, ariko turagushimiye uko niko bizogenda. Bene tabasiki bacu dushimire guhera uno munsi umwami wacu kuko azosozera igikwa ciwe hamwe n'ishengero yiwe yacunguye. Tumushimire kubona izamugwa rizoba, tumushimire kubona ibintu byose bizogenda nkuko byanditswe. Hanyuma turagushimiye mwami mana ushobora byose, kubona utanguye kuganza, kandi ko natwe dushobora kuganzanya nawe nk'abami n'abaherezi. Ivyo vyose biriko birashika, kandi ababwire biri kurugi. Isozerwa ry'ibintu vyose riregereje ku buryo dushobora kuraramura imitwe yacu, tugashimira umwami guhera muri kano kanya. Mbega hari undi murongo muri Bibiliya tubwirizwa gusoma? Reka dusome umurongo wa nyuma wo muri Bibiliya. Petero wa mbere igice cya kane, umurongo w'indwi. Ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ntimugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Amen. Benda tabasiki bacu, muri kiriya gihe Petero asunitswe na mwemu yera, yaranditse aravuga ati twebwe turiho muri kino gihe, iherezo umuhero wa byose uri hafi. Nimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko musenga. Mwirinde mu bintu byose muca muri buno buzima. Mwirinde, nimuhugumbe. Nta kindi dusigaje atari gushimira umwami wacu. Ntidushobora kwinjira ngo tuvuge idonido ibiriko biraba muri kino gihe cyacu. Ariko nimba Petero yaranditse ati umuhero wa byose uri hafi, twebwe rero turashobora kuvuga tuti umuhero uri hafi cyane, kuko tubona ibyavugishwe muri Bibiliya biriko birashika imbere y'amaso yacu, haba kubijanye na Israel, turaraba ibibera i Moscow, turaraba ibibera i Kiev, turaraba ibibera hano, tukarabibera hariya mwisi yose. Kandi nkuko byanditswe ngo amahanga yose azohagurukira Yerusalemu ngo ahagwanye. Kandi nivyo duherutse kumva mu nama nkuru ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, amahanga yose yahagurukiye kugwanya Isiraeli. Ivyanditswe bizoshika kugira ngo vyose bishobore gushika nkuko vyanditswe. Bendata n'abashiki bacu, kino kintu numva kiri ku mutima yuko nobwira abizera bukuri bose bari mu mahanga yose, bari mu ndimi zose no mu mahanga yose, tugeze kwiherezo, iherezo ry'iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi n'amasaha ya nyuma n'umwanya wa nyuma imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi turatandukanya ibitegerezwa kuba imbere y'izamugwa n'ibitegerezwa kuba muri ya myaka indwi izokurikira izamugwa, haba kubijanye na Isiraeli, haba kubijanye n'ibizobera ku isi yose. Ariko turashimira Imana kubw'ijambo ryiwe ryera kandi ry'igiciro. Byose biranditswe hano, gushika ku ijuru risha n'isi nsha. Umwami wacu ashimwe. Mu nganji imyaka igihumbi byose bizobera hano ku isi. Umuvumo ni uzobanza gukugwaho umuvumo uzobanza kugweho wonyene ariko abantu bo bazokomeza kubaho ariko inyuma y'imyaka igihumbi hazobaho ijuru risha n'isinsha oh imana atishimwe kubw'umugambi w'ubucunguzi umugambi wera w'ubucunguzi uwo natwe twashyizwemo uwo natwe turimo imana ibahezagire mwese kuri uwiyinga wa Zurich turifurije abadusobanura muzindi ndimi kugira ngo imana ibafashe turifuza ko imana ibafasha abadusobanura muzindi ndimi barongogwe namwe muyera kugira ngo bashobore guronka amajambo nyayo muri buri rurimi kugira ngo bashobore gusobanura neza ibintu uko bwirizwa kumera uhoraho imana ariko arasozera igikwa ciwe reka twongere tubisubiremo umuhero wa vyose uri hafi ntimuhugumbe nimwirinde mwirinde mu buzima bwanyu mucamwe mwirinde mu ngo zanyu mwirinde mu buzima bw'ishengero mwirinde mu buzima bwa misi yose hagati yanyu mu bantu biyoroheje ku buryo dushobora kubaho ubuzima buhimbara imana ubuntu bw'imana bubane nabo bose bumva ubutumwa bwavuye ku mana kandi nkuko tuzi uko umwami yamanutse mu gicu kidasanzwe cy'indenga kamere maze agahamwe na Abrahamu igikogwa cyo kuzana ubutumwa buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo ubutumwa buzoca bukwiragira isi yose kandi niko vyagenze amwenda Abrahamu haje gutaha yarazanye ubutumwa hanyuma ubwo butumwa nabwo bwarazanywe mu isi yose natwe turashimira imana kubwa buno butumwa bwavuzwe mu myaka ishize buri ko buragenda bugarukanwa busubirwamwo ingendo zo kuvuga ubutumwa kwiragiza ubutumwa nizigikenewe kandi nizigishoboka ariko biciye mu butumwa buca kungurukana bumenye bwavuzwe mu myaka ishize turashobora kubwira ubutumwa abo mahanga yose no mudimi zose kandi abo bose bagira ubuntu imbere y'Imana barizera buri jambo ry'Imana ryose barashobora kwezwa mu ijambo kandi bazoshobora gushitswa ku ntumbero bagenewe ibihe bitazoshira ndabasavye musome imirongo yose musubire mu yisome imirongo yose muri Bibiliya uhoraho Imana bahezagire ego turasubiye kubaramutsa kandi bendata bose n'abashiki bacu bose bo mahanga yose no mu ndimi zose turabaramukije kuri no wiyinga wa Zurich kandi turazi neza tuzakekeranye ko mu gihe cacu umwami wacu azosuzira igikwa ciwe izina ryiwe nirihabwa icubahiro ibihe bidashira amaraso yiwe y'igiciro yasezeze ku bwacu nashimwe ego turashimira imana kubw'isezerano yagiranye natwe kubw'amaraso yasheshe ku bwacu kubw'amasezerano yose yadusezeraniye yarayashikije yose mu buzima bwacu izina ryiwe gera izina rya Yesu izina gera rya Yesu rihabwe icubahiro kandi rishimwe haleluya amen oh nuze tujane igolgota uze urabe ivyabaye kubgawe kumusaraba hajya niho yababarijwe kandi yaragusengeye hajya niho umwami wacu yapfuye kubgawe asuzugurwa n'abantu baramukengera umwami yarapfuye kubgawe oh ingo utuzane i Golgota. Umucunguzi w'isi ariko aravirirana hadi Golgota. Umuntu wasuzuguye ariko aravuga n'ijwi ariko aravuga no majambo ahari ku musaraba ati ngo byose birarangiye kandi byo yabikoze kubgawe. Oh, ingo tujane i Golgota kuko harya ijuru ryaraje kwisirira twegera. Oh, iraba Yesu yikoreye ibyaha byawe igihe yari ku musaraba yapfuye yuzu umubabaro mukiza wawe. Ivyo yabikoze kubgawe.